Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiriwe cyuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekezo rya gatatu nyakanga umwaka w'2022 aya nayo tuyahera ku nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yemeje ko hari bamwe mu badandaza n'abategetsi bo hejuru bihaye uburenganzira bwo kunyegeza umwavu n'ibitoro kugira ubutunzi bw'igihugu busubire inyuma, ariko mu mugambwe RDB utavuganwe na leta bati yumvugo ya Ndayishimiye ntakimaze atarama jambo gusa. Mu ntara ya Kayanza naho
ngusata cindero abavyeyi umugoko ugabatwa mu ntara ya Kayanza barashima ingingo y'umushikiranganje w'indero yemerera abaronse amanota 22 22 kuzokwiga mu mashure afise indaro kandi ku buntu. Ivyo ngo bitera intege abana n'abavyeyi.
Icizere naco co ko ibintu bigiye guhinduka ku mpunzi z'abarundi bari muri Tanzania caramaze umwanya urume rumara inyuma y'urugendo rw'urongweshiramwe cyashaka kwisi yagize aho muri Tanzania kubera ko impunzi zibandanya gukoregwa amabi. Kaze mwese,
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tashe kwa aramutsa mwese, duhere mu bijanye na politike. Bamwe mu badandaza hamwe na bamwe mu bategetsi bo hejuru bari hayo uburenganzira bwo kunyegeza umwavu n'ibitoro kugira ubutunzi bw'igihugu busubire inyuma yashikirijwe n'umukuru w'igihugu hari kuri wa gatanu igihe yari mu ntara ya Gitega mu biro byo kugurura umwaka w'ubutungane. Rijeje abanyagihugu ko ku bibazo byose bijanye n'inyungu z'abanyagihugu ari we wenyine ubwiwe azohora abikurikirana. Umviriza umukuru w'igihugu
bagarabwe abantu biyita ibihangange, shira hasi shira hasi shira hasi ibisaka vyimbwa vyahi. Muribuka mwezi mwezi maconcho ragumutse kuri mwezi maconcho aremera ati nshaka irya ntebe wicayeko aragenda cayiba mwibimbwa mwezi arumva ati naguhaye intaru uratwara ati ntacho ntaguhaye none ushaka n'igihugu. Mwezi acafata ingingo aca atora ingabo zija kugwanya maconcho none maconcho atagira ivyo hari cari kuba maconcho afata umwami mukayibaza ngo kwari umukwe w'umwami azoba umwami kandi umwami ntacatari yaramuhaye amuhaye umukobwa amuha intara atwara mugabe nkagubavuga ngo nkeneye irya ntebe yawe. Kwa maconcho nibasubiza inkota mugubu ati kuko bazofaba atahashitse none umujenerali hari umuntu yomukara agire kudeta gayeho uwo muntu ninde araza ntacyo duhangane ku izina ry'Imana nzomunesha. Abo rero bazoba ari ibikisha bavuga utuntu utujambo barababwira bati neva baze guhura n'ibikomeye byinshi utwo n'ubusa utikura umugabo atonda imbere yiwe tuvuga ngo tondera ifumbire ugashaka guca uyinyegeza ntuzobishobora tuvuga tudukeneye igitoro kugira bizinesi kogwe ukavuga ngo ndakizibira ntuzobishobora. Imana nihiri ntabari bataye ucika inkokora ngo ntibishoboka ngo ntibishoboka mukarira mugacika inkokora ko cyabonetse kandi bigitsurira inyuma banka bemera igitoro n'abata kucifatira mu ntoki nta wundi ntuma. Umwanya nataye nidogera abandi ngo nibo banyononeye niwo mwanya nanje naciye niga ntadamenya iyo biva barazonyidogera rero bavuge ko namenje kwifatira mu ntoki igitoro ibintu byose bya kuneza abene gihugu nzovyifatira mu ntoki ifumbire yamatwa asumira hasigaye nke itarabashikira ndabizi none yari yagiye hehe hari habadandaza bari bafashe ingingo yo kuza barayinyegeza nabibonye byose umwe regihugu abuze ifumbire nzobaza umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi bepe yaye ahuri hose ubimenye mu ntara yawe hari umurimyi yabuze ifumbire niwe uzobiriha.
Ngo nta gishasha umukuru w'igihugu ariko aravuga co tuma abarundi bagira icizere cuko agiye guhindura ibintu. Evariste Ndayishimiye ngo akora nkutazi ico ajejwe ka mukuru w'igihugu ivyo bigasigurwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB. Kurikira Jeremy Minani.
Biragaragara neza ko ari umuntu asa n'ubintu byayangaranye atazi
ibya kora n'ibya reka kuberako umukuru w'igihugu havuga ngo azofata ibintu mu minwe ngo bikiro nzofata mu minwe ngo hanyuma ngo musombere nzofata mu minwe suko bigenda muri demokarasi umukuru w'igihugu suko atwara igihugu inzego ziba zifite cyo zijejwe hanyuma zidakoze neza akazishimira akazenge ziruhanda akazana izindi nzego zikora neza bene ibi bintu atabishoboye akavuga ngo ikintu cyose nijyewe perezida ndashikorera inosi yamutaye kuwama Cyo cyerekana yuko imvugo yiwe ntishobora kujyana n'ingiro mu gihe batarategera neza ukuntu ibyo bintu bikogwa kuko ukuntu umukuru w'igatwara ukuntu umukuru w'igihugu ashyira ibintu mu minu byanditse mu ibwirizwa shingiro mu ibwirizwa shingiro nta namwe handitse umukuru w'igihugu ibintu bitagenda neza niwe ajya kuba umushikiranganji niwe ajya kuba abura matari niwe ajya kuba umukuru wa DPAE niwe ajya kuba kudandaza igitoro si uko bigenda urumva dufise umukuru w'igihugu akunda kuvuga sinzi ko abahanuzi biwe batamwandikira ibyo avuga kuko nuko bigenda mu bisanzwe y'umukuru w'igihugu agomba kuvuga baramwandika ibyo aza kuvuga ariko ashikira ijambo kandi nashobora kubirenga sinzi yuko batamuhanura bakamutegurira ijambo avuga akabwira abanyagihugu ngo amenye ibyo avuga n'ibyo atareka ibyo byo kwidoga ntaho bishobora kumugeza nabanze ahindure amenye ko yumve atahure neza yuko aba bantu bamushyize ku butegetsi ari nyanka Burundi ari abantu bononye igihugu hanyuma ategere neza yuko kwitandukanya nabo birasaba yuko abanza kunga ubumwe n'abanyagihugu abanyagihugu bakamufasha kwikura kwabo bantu
nyamusata cindero abavyeyi umugoko ugabatwa mu ntara ya Kayanza barashima ingingo y'umushikiranganje w'indero yemerera abaronse amanota 22 kuzokwiga mu mashure afise indaro kandi ku buntu ivyo ngo bitera intege abana n'abavyeyi abo bavyeyi bakavuga ko bizotuma abana babo nabo batera imbere nk'abo mu bundi bwoko bagasaba ariko abo bose babishoboye kubaronsa ibikoresho by'ishure narijya bisigaye bizinze ku masoko cyo kimwe n'ibindi byankenerwa bisabwa abana biga baba mu ndaro
kurikira abavuganye na radio inzamba agateka kawe
ngingo yakiriye neza ahubwo bakaba bakeneye kugira badufashe turabe yuko bakwiyunguruza bakaronka ubundi bwenge
iyo ngingo ubisanzwe twubwo batera mbere iyo ngingo tuyakiriye neza kubera butsoba bubaye ubwa mbere umwana w'umutwa aca kwiga n'iyo shure ryo muri lise kera nta munyeshuri wo muri twebwe abatwa yari bwigere ahunyura muri lise abo bose bayamaze nta n'umwe yigezeza kwiga n'iyo shure yo gusaba indaro yo muri lise none uwo mushikiranganje yakubahwa turamuteye impundu azoko amadutera iteka nk'iryo adufate mu mugongo kandi badukurikirane n'abo watu wasika nyuma bariko bariga babatera intego babafashe ndetse barabarungikira n'utwo bafungura kugira baronke ingufu zo kutsinduka basubira ku ishuri
kuri yange ngamushikiranganje ni ukuryoherwa gusa ku ijambo kuko uwo muhungu umwe nacitse mu wikendi ubu akaba ubu bafite amanota 22 yuko akimukira muri lise biranezerewe rwose ko bwamwe nacu uko uzabacaga mu ishuri rikuru natwe tuzaca tuguma duhimiriza abana bacu bageze mu wa gatanu mu wa gatandatu mpaka babandanye babatera icyo teka
Mati mfise mwenye shuri, mati mfika mwenye shuri ikute. Nihine hiyo kumwa mungu uta akagenda, akateri mbele, nadi mwaba nako neetele wendu muze ina mwzaye, akatotu ufasha, akatopasha na vene wa wato wato wazika inyuma, mubinu batiso vota akabitu struchila. Mwafuwe gula wana kutuliku tuwa sata, tukatuwasika wana vaa tuwa teyi mbele, tukatuwa na haa imihane ya tuwa, harimu baba wa mwuzo tibi, titaro ututa faa dini utubati, na wama kato duse uchira, wakato duse uchira, wakama fasha, na waka kende, yonji mwafuwa ishimu.
Inzamba Hadyo inzamba turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'impunzi hariya mu gihugu cya Tanzania icyizere cyuko ibintu bigiye guhinduka ku mpunzi z'abarundi bari muri Tanzania cyamaze umwanya urumero mara inyuma y'urugendo urongoye ishyirahamwe HCR kijejwe impunzi ku isi yagize aho muri Tanzania impunzi zari ziruhukije kwatagatotezo kagiye kubandanya ariko kubona haciye habandanya gufatwa ingingo zo kubabuza kwironderera ibyo babeshaho nihagarikwa gimunzi bavuga ko ariho nyangwa ry'amategeko ibyo navyo kaba byaje bitwara gose uwo mwizero ugo rugendo rwari rwagarukanye nkuko muza kuvyumva muri inkuru ya Karine Dusabe.
Impunzi z'Abarundi ziri ngahantu zababazwa cyane n'ibiriko biradushyikira.
Iyi mpunzi yerekana umwiheburo ifise, havuga ko ababazwa n'uko n'inyuma y'urugendo rw'userukira hasheya ku isi mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu, Tanzania yanse gutezura ku ngingo havuga ko zizingamitse ubuzima bw'impunzi.
Kandi akasigaye icyizere impunzi ko agiye kuvugana na leta ya Tanzania kugira yorohereze Abarundi bahungiye muri kino gihugu. Ibi ntakoroha yabona byateye biyangana. Nta twavuga isafwa ry'amapikipiki yose y'impunzi byakurikiye urwo rugendo, isabwa ry'ibidandaza riba buri munsi, iyugarwa ry'amasoko, gutemagura imirima n'ibindi. Ibyo bikaba byerekana agasuzuguro leta ya Tanzania yeretse umukuru wa HCR.
Uwundi ari muri izo mpunzi nawe yerekana ko iyo nyifato ya Tanzania ifite icyo ishaka gushikako.
Twakwizeza ko tugiye kongera ahengwa, ariko ibyo twafite dusize zabaye, ahubwo ibihano byaguzwe na gatatu. Inyuma y'urwo rugendo twabonye ko tuca kwinjira mu ngwane zidasanzwe, tubona yuko leta ya Tanzania hakusha mu ngiro yaje zo na HCR, ishyira mu ngiro amasezerano ishikaniye na leta y'u Burundi y'ukuntu fatuka ishaka. Kumbe nimba batadukeneye ntibaturetse. Y'ubu ngaha bishobora kutwakira impunzi bagenzi bacu bari mu Rwanda, bari mu Buganda, bari muri Kenya, babayeho neza ntibirirwe barafatwa nko kudufatwa.
Filipo Grandi mu rugendo rwe muri Tanzania yarasubiye kuvuga ko ata mpunzi yari ikwiye gutahukanwa ku nguvu. N'uyu murundi yahungiye muri Tanzania nico cifuzo ciwe.
Kandi Tanzania twamusaba yuko yokunga amagorwa impunzi z'Abarundi zirimwo natwe tukubahiriza. Ibiriko biraba ubu biraboneka neza yuko ari ukugonda ko abantu bahunguka ku nguvu, nkuko leta ya Tanzania idasiba kuvuga ko guhunguka ari ku bushake, twisaba ko imvugo yojana n'ingiro.
Tubibutse ko abategetsi ba Tanzania muri Ruheshi uyu mwaka bari biyemeje gukora ibishoboka ngo impunzi ziba ikigoma zitabweho.
Arakoze Karine Dusabe, turabanaye n'amakuru twateguriye kuri Radio Inzamba munani gw'amaradiyo nkuko vyama bigenda ku munsi wa gatandatu. Twashikiriza ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi dushimikira ku ngorane zihanze impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Ikiganiro ku isoko na Emile Nibasumba.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu, mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo, Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Leta ya Tanzania imaze amezi atari make ikora ibishoboka byose kugira impunzi z'Abarundi ziri mu makambi zihagarika ibikorwa bizinjiriza amafaranga, ariko bamwe mu mpunzi babona ko ubuzima bwabo bwogeramirwa cyane, hamwe boba badafise ingene bisumamwo muri ayo makambi. Abaharanira agateka kazina muntu bahihe nsiguro iyo nyifato ya Tanzania. Icyo kibazo hamwe n'ibindi nivyo biza kwishugwa mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatatu nyakanga mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Mundwi heze igihurongo igisata cyawo ni kijejwe impunzi Filippo Grandi yari yagendeye ikambi ya Nyarugusu, kimwe mu bibazo nyamukuri impunzi zamutuye kwari uko bozireka zikagira urudandazwa kubera ko zidashobora gutungwa gusa n'ivyo zihabwa mu ikambi. Naho Filippo Grandi arongoye hase ya kwisi yemeye kubivugana n'abategetsi ba Tanzania, ntivyabugije ko kuri uwa kane abapolisi bazinduka barabomora bakongera bagaturira udusoko duto n'utuguriro mu ikambi ya Nyarugusu. Impunzi zivuga ko ivyo byabereye ku ruhande rubamwe Abarundi gusa.
Polisi bazinduka bariko baraturira ibitanda mu isoko bapomora, bose bakabagumaguye kwe ntabagihura bariko na kamera basaba bafashe.
Abafashwe bari bane mugabo baciye barekugwa, ariko amakuru twakuye Nyarugusu avuga ko igipolisi cyafashe telefone ngendanwa z'abo bagirijwe gufata amasanamu. Icyegera cy'urongoye urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi Leopold Sharangabo asigura gute iyo nyifato ya leta ya Tanzania.
Isiguro duha iryo totezwa ry'Abarundi basanzwe ari impunzi mu gihugu cya Tanzania nta yindi atari kubona neza ko ari ubutumwa iyo leta ya Tanzania iriko iraha izo mpunzi z'Abarundi, izibwira ko ataburenganzira abafise muri ico gihugu ko badakwiye kuba muri ico gihugu. Mbere byagiye bigaragazwa namwe mu bategetsi batandukanye muri ico gihugu aho bagiye bategeka impunzi gutaha bazitera ubwoba hano tanga zakarorero nk'uje bisata cy'impunzi mu bushyanganje bw'intwaro gato mu gihugu Sudi mwa Kibasi yaramaze igihe agendera amakambi y'impunzi ategeka impunzi gutaha agitera ubwoba mbere hagira n'igihe hasaba amashyirahamwe atandukanye akorera mu makambi y'impunzi ari muri icyo gihugu gukora ibishoboka byose bagahagarika imfashanyo zose ku mpunzi z'Abarundi kugira ngo barabe ko izo mpunzi zifata inyigo yo gutaha. Ibyo kandi biba mu gihe impunzi z'Abanyekongo zisanzwe ziri mu kambi y'impunzi y'Inyarugusu zibayeho amahoro. Ubwo rero ni byerekana neza ko hari umugambi wateguwe n'ikimenyamenya nuko ibyo bintu bikorwa atacamira bikorwa atawuvuga. Rero twebwe turabona ko hariho ukundi kuboko kunyegeje nyuma cyane kuboko kwa Leta y'u Burundi imigenderanire basanzwe bafitaniye niyo Leta ya Tanzania biri mu bituma rero izo mpunzi zitotezwa biri mu bituma Leta ya Tanzania igerageza gufasha Leta y'u Burundi kugira ngo impunzi zitahe cyane cyane ko ari byo Leta y'u Burundi ica yerekana ko ibintu bimeze neza ko impunzi ziriko zigataha.
Bagenzi bacu ba television Renaissance bamubajije kandi ko yobabona ko hari icyo tuma impunzi z'Abarundi zigira umutekano muri Tanzania.
Umuti urambye tubona birashoboka ko impunzi zishobora kugira amahoro muri Tanzania mu gihe amategeko icyo gihugu cyasinye amacanga amasezerano byo kubahirizwa bitabaye uko rero umuti nyawo nuko izo mpunzi zokorwa muri icyo gihugu zikajyanwa mu bindi bihugu zishobora kuronka amahoro n'umutekano na wundi nizabandanya ziri muri ico gihugu ubuzima bwazo canke uko zibayeho bizobandanya uko nyene ahubwo byongere mu buryo gasanzwe uko bisanzwe biba twamatubona bicwa abanyuruzwa bagirirwa nabi byose rero bishobora kwiyongera mu gihe atocokogwa kugira ngo izo mpunzi zikogwe muri ico gihugu ca Tanzania.
Leopold Sharangabo ni cegera cy'urongoye runani rw'abaharanira agateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi CBDH Vicar ingorane zihanze Abarundi mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu akaba ari nazo dusanga mu ikambi ya Nduta Tanzania kikaba ari cyo gihugu kirimo impunzi nyinshi z'Abarundi kurusha ahandi. Gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi Abarundi bahungiye muri Tanzania bakaba baba 146,000. Aha akaba ari naho tugarukira iki kiganiro ku isoko cyo kuwa gatatu Nyakanga mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye mwese mwaduteze abiri naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.
Emile Nibasumba arakenuye musozera makuru tubabwire ayandi n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ano musi twasomerwa na Bella Mugisha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba. Ndabahaye ikaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ino ndwi tuyatanguriye kuri SOS Media canditse ku mugabo wo mu ntara ya Rumonge yigize umwami abashika 18 mu bamuyoboka bakaba bafunzwe n'urwego rw'iperereza. Uwo mugabo yitwa Lambert Muhimundu yimitswe n'abayoboke biwe ku ngoma y'ubwami ku igenekerezo rya 2008 mu kwezi k'umunani guheze. Amakuru yatanzwe n'igipolisi nk'uko ico kimenyesha makuru kibivuga ngo uwo mugabo yatangaje icese imbere y'abayoboke biwe ko intwaro za demokarasi zigiye guhera. Ngo yifatiye mu gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Barisito Ndayishimiye ko nawe nyene yigize umukuru w'igihugu. Inyuma y'ayo majambo yarafashwe na bamwe mu bayoboke biwe bagizwe n'abagabo 16 abakenyezi babiri n'umwana w'uruyoya. Eka n'ibikoresho yahora akoresha mu gusenga byarafashwe. Ubu rero abo 18 n'umwana agira 19 bafungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri uyu wa kane bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Izina ry'ubwami yiyise rikaba ari Umwami Muhimundu Josue. Tukiri mu by'imibano ariko mu bijanye n'indero kimenyesha makuru iwacu kiti umwigisha akorana umubabaro n'agahinda ku mutima. Kubwa Antoine Manuma arongoye runani rw'amashirahamwe y'abigisha n'abakozi bakora mu gisata c'indero ruguruye twa Mugina, umwigisha yaratswa agaciro arasuzugurwa akugwa ko agashambara. Ibikorwa akora ntibishobora gutanga umwimbo mu gihe yaciwe intege kandi ivyo bigira ingaruka muri kazoza kugwaruka rw'igihugu ndugaye twa Mugina. Ugo runani ruvuga ko bimwe mu bibangamiye umwuga wo kwigisha n'ubumenyi bw'abana ari ihindagurika ry'ivyigwa ritaba ryateguwe neza, ukutamenya ururimi rutangamwo inyigisho hamwe no gutegekanya nabi ibijanye n'inyigisho.
Mugisata cy'ubutunzi naho ikimenyesha makuru bugundiye ko candika kwibura ry'igitoro kiti abashoferi n'abatanga igitoro bari mu yabira. Haraheze hafi umwaka ingorane z'igitoro zibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Kugabo bugundiye ko iryo bura ryatanguye kwibonekeza kuva mu kwezi kw'icumi mu 2021. Ibintu byagiye kunyuka hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Kugashahure Ntirubuza, umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi Otrabu, avuga ko amezi atatu aheze imodokari yashobora kumara ikiringo c'indwi yose yicaye mu rupangu kubera kubura igitoro. Avuga ko agahombo kari kanini kuko nk'imodokari yo mu bwoko bwa Coaster yunguruza abantu yahomba ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amarundi, ni ukuvuga umuriyoni umwe n'ibihumbi mirongo itanu ku ndwi. Akabona ko ari agahombo kanini cyane. Ingaruka z'ako gahombo zifata abatari bake kuko abashoferi bataba bakiriha amazu bapanze, bakabura uburyo bwo kugura ivyuma byo gusubiriza ibindi, kwishyura amadeni n'ibindi. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyasozerere ku itororokanizo ry'amakuru ABP Info kivuga ko mu ntara ya Kayanza abayoboke b'amashengero atandukanye n'abayarongoye bahamagarirwa gufatana mu nda. Buramatari w'intara ya Kayanza Rimicisha hayo yavuze ko ashima umubano mwiza uri hagati y'abayoboke b'amashengero atandukanye muri iyo ntara hari kwa Mungu heze igihe yari yagiye gusangira igisabisho n'abakristo bo mu ishengero Biro Church riri ku musozi Musave mu gisagara cha Kayanza. Uwo mutegetsi yavuze ko abarongoye abandi mu mashengero bari bakwiye kubera akarorero abo barongoye mu gufatana mu nda, na cane cane ko bimaze kugaragara ko ari bo nyendamuvano y'ingorane zaduka mu mashengero. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri inondwi Bera Mugisha na yabashikirije. Ndabifurije kuroranirwa aho muri hose, tuzusubira kuwa gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Bera Mugisha arakoze nonga aduce dusozera makuru tariko turabashikiriza. Makoze mwese mwakurikiye Di Claude Nazwe na abashikirije. Ndabifuriza kugira ibihe byiza mwese aho muherereye na ubutaha.